Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.hvoa.com. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo.
N'abatarasinye kubera impamvu zinyuranye nabo ngira ngo ntari darenga ikizakorwa nuko tubaha umwanya kugira ngo ibibazo babikemure kugira ngo nabo bazasinye ayo masezerano.
Uwo ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, avuga ko ibihugu bitashyize umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange yasinyiwe i Kigali mu Rwanda bagifite amahirwe yo gusinya ayo masezerano mu minsi iza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, ibihugu 44 byo ku mugabane wa Afrika mu nama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe iteraniye i Kigali byashyize umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibi bihugu. Ayo masezerano azatuma iryo soko riba isoko rikomeye kurusha ayandi masoko nk'ayo y'ibihugu byo ku isi. Asoza iyo nama, Perezida Kagame yavuze ko iyo nama itazibagirana mu mateka y'umugabane wa Afrika. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Ibihugu bya Afrika 44 byiyemeje gushyiraho isoko rusange bihuriyeho. Ibi bihugu bya Afrika bizajya bihahirana hagati yabyo nta nkomyi. Ibihugu 44 byasinye amasezerano bizanabasha gushyiraho uburyo bwo koroshya imisoro no kureba uko amategeko agenga impushya zo kwinjira muri ibyo bihugu yakoroshywa. Mu bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano y'isoko rusange, ibihugu 27 nibyo byaniyemeje koroshya urujya n'uruza rw'abantu baturage muri ibi bihugu. Hari aho abaturage binjira mu gihugu kimwe bitagombereye urushye rwo kwinjira cyangwa se bakarusabira ku kibuga cy'indege. Muri aya masezerano hagaragaye ibihugu 43 byemeje amasezerano ya Kigali. Abaperezida 19 nibo bitabiriye isinywa ry'aya masezerano. Ibindi bihugu byohereje ba minisitiri b'intebe wabyo ndetse na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe yavuze ko amasezerano y'isoko rihuriweho rya Afurika amaze imyaka 40 atekerejwe. Uyu muyobozi yavuze ko igishyizwe imbere muri aya masezerano ari agaciro n'imibereho myiza y'Abanyafurika bose.
The promise of free trade and free movement is prosperity for all Africans.
Perezida Paul Kagame ati kwiyemeza gutangira isoko rusange no koroshya urujya n'uruza rw'abantu ni ingirakamaro ku Banyafurika bose. Kubera ko dushyira imbere agaciro k'umusaruro w'ibituruka muri Afurika, inyungu dukura ku gutangira isoko rusange rya Afurika ni nazo abo ducuruzanya ku isi hose bazabona. Ibyo nabyo ni ibintu byiza. Turahamya ko igikorwa cy'uyu munsi ari ingirakamaro mu gihe tuganira ku ntambwe z'ubutaha z'icyerekezo cya Afurika twifuza. Umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahama yavuze ko kwihuza kwa Afurika ari ingenzi. Uyu muyobozi yasabye abakuru b'ibihugu n'izindi nzego bireba gushyigikira aya masezerano.
Le monde change et change à grande vitesse. La compétition internationale est âpre.
Aragira ati isi iratembera kandi irihuta cyane. Ugupiganwa mpuzamahanga ku masoko kurahambaye cyane. Umunyantege nke nta mwanya yifitemo. Mu mezi ashize hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu bituriye inyanja ya Pacifique. Ubushinwa bwo bwatangiye umugambi ukomeye w'ubukungu. Afurika yo nyuma y'imyaka 40 y'ubwigenge yaranzwe no gusigara inyuma mu bukungu ku buryo buhoraho. Yakomeje gusigara inyuma ku rwego mpuzamahanga. Ikibazo kiracyari. Twishyire hamwe cyangwa dushire. Nkuko Nkwame Nkuruma yabivuze mu nama yatangije uyu muryango wa Addis Abeba, umwanzuro wo gushyiraho isoko rusange wafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015. Iri soko rya Afurika rizaba rihuriyemo na miliyari 1,200,000 z'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi. Ese ayo masezerano avuze iki ku bukungu n'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika? Nabibajije Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Ngirehe ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda.
Ni igikorwa gikomeye kuba abakuru b'ibihugu na guverinoma 44 bashyize umukono kuri aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika. Aya masezerano akaba agiye gufungura isoko kugira ngo ibihugu bya Afurika bicuruze, byongere ubucuruzi hagati yabyo. Bizongera ubukungu bw'abaturage bigatanga akazi ndetse bigatuma na Afurika igira ishobora guhahirana n'indi migabane ariko ifite ingufu mu ruhande rw'amahanga.
Nyakubwa ambasaderi, hari abakunze kuvuga ngo gushyira umukono ku masezerano ni kimwe ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba ibindi. Ni izihe ngamba mufite kugira ngo ayo masezerano azashyirwe mu bikorwa nk'uko abayobozi ndetse n'ibihugu bya Afurika babyifuza?
Kuri ubu bihugu na guverinoma bashyizeho umukono kuri aya masezerano ni 44 ku bihugu 55 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko aba bakuru b'ibihugu bafashe icyemezo cy'uko kugira ngo amasezerano ajye mu ngiro ari uko ibihugu 22, ni ukuvuga ibirebye icya kabiri cy'abasinye baba barangije procedure ya ratification, ni ukuvuga za procedure zo mu bihugu zo kugira ngo inteko nazo zemeze aya masezerano. Ni ukuvuga rero ko icyo twiyemeje no kugira ngo twese nk'ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano turebe ukuntu twaba twarangije procedure ya ratification mbere yasomye abakuru b'ibihugu izaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha Addis Ababa muri Ethiopia. Ngira ngo nicyo kintu rero cyangombwa, ariko n'abatarasinye kubera impamvu zinyuranye nabo ngira ngo ntari rarenga. Ikizakorwa ni uko tubaha umwanya kugira ngo ibyo bibazo babikemure, ndetse bamwe muri bo bakaba basinye itangazo rya Kigali, icyo bise Kigali Declaration, aho biyemeza gukora uko bashoboye kugira ngo nabo bazasinye ayo masezerano.
Mu bihugu bikomeye bitagaragaye mu ishyirwa umukono kuri ayo masezerano ni igihugu cya Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'ubukungu. Kuba igihugu nk'icyo kitashyize umukono kuri ayo masezerano, nta mbogamizi cyangwa se inzitizi bishobora kugira ku bijyanye no guteza imbere ubwo bucuruzi mwifuza guteza imbere ku mugabane wa Afurika?
Nta nzitizi mbibonamo, kuko igihugu cya Nigeria nacyo kemera akamaro k'aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika, ndetse na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Nigeria yarabitangaje ko ari ngombwa ko aya masezerano afite akamaro, kandi ko na Nigeria izagira uruhare mu kuyashyiraho umukono, kuyateza imbere. Ariko birumvikana yuko buri gihugu harimo na Nigeria hari ibyo bagomba kubanza gukemura mu bihugu byabyo bijyanye n'amategeko, bijyanye na politiki, bijyanye na sosiyete muri rusange. Ngira ngo ibyo ngibyo nta kibazo, duha umwanya ibyo bihugu kugira ngo nabyo bikomeze ibiganiro n'ibitekerezo ku byerekeye gushyira umukono kuri aya masezerano. Donc nta kibazo biteye, tuzakomeza gufatanya na Nigeria n'ibindi bihugu kugira ngo twese tujye hamwe muri iri soko rusange rya Afurika.
Mu gusoza, Bwana Nduhungirehe, ni iki mwabwira abavuga ko aya masezerano ashobora kuba ntawatandukaniye n'ayandi masezerano yagiye asinywa ariko ntashyirwe mu bikorwa?
Ubu ngubu ibihe byarahindutse. Hari icyo nakwita ubushake bwa politiki bwisumbuye mu bakuru b'ibihugu, aho banavuze bati twashyize umukono ku masezerano atandukanye, twafashe ibyemezo mu myaka ishize ariko ntibyashyize mu bikorwa. Ubu ngubu ngira ngo ibihe byarahindutse. Icyagaragaye muri iyi nama ni uko abakuru b'ibihugu byinshi biyemeje noneho gushyira mu ngiro aya masezerano, ndetse unarebye n'umubare w'ibihugu byashyizeho umukono bitanga icyizere cy'uko noneho ibyemejwe bizashyirwa mu bikorwa, kandi natwe niko tubyizera.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye.
Tukivuga ibijyanye n'isinywa ry'amasezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika, hari ibihugu bititabiriye iyo nama y'i Kigali ndetse bitashyize umukono kuri ayo masezerano. muri byo harimo igihugu cya Nigeria, Eritrea, igihugu cya Guinea-Bissau, Sierra Leone ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi ivuga ko kuba u Burundi butaritabiriye umuhango wo gushyira umukono kuri ayo masezerano bitavuze ko batazayasinya. Ibyo byatangajwe na Radio Med Nzeyimana, umuvugizi wungirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yemeza ko ntacyo u Burundi bwahombye kuba butaritabiriye iyo nama mu Rwanda. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Remo Nzimana.
Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Alain Diomede Nzeyimana yemeza ko igihugu cy'u Burundi atagahombo na kamwe kizogira kubera kugitaba inama y'intumwa z'ibihugu bya Afrika iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo ari mu bavugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko kutitaba bidasigura ko Burundi butazoshira umukono ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa. Agasigura ko ababijejwe bazovyiga kugira bafate inkingi ibereye ku neza y'abarundi.
Muri make kutitaba birafise icyabitumye mugabo amasezerano hamwe yoba afise ikintu azokungura igihugu cy'u Burundi, nibaza yuko atacyo tuma u Burundi buyasinya. Oya, nta kintu kimwe turiko turahomba mu byerekeranye n'amanama mpuzamakungu. Inama bateguwe kera rwose n'impapuro zo gukorera ko bazifite, abasigaye gusa kugira ngo abantu bicare bahinyanyure berekane yuko bari kumwe. Nawe bundi nibaza yuko atangorane nitwasanga koko harimo ibintu bizoteza imbere abene igihugu, nta kibuza yuko u Burundi butobisinya. Ni murindire leta maze kubiraba neza igasanga bo bisinya muzobimenyesha.
Ijwi rya Amerika ribajije inyungu Burundi buzoronka mu ngingo bwafashe yo kutitaba muri iyo nama. Icegera cuvugira umukuru w'igihugu avuga ko ari uko igihugu cy'u Burundi gishaka ko ubutungane bwokora kubijanye n'ibirego cyashikirije ku gihugu cy'u Rwanda.
Igihugu cyane cyane dufite ni uko dushaka ubutungane bukora amabi leta y'u Rwanda iguma ikora ikorera Abarundi aja habona cyo nyine kizobeza ni hamwe ubutungane bosanga koko ibyo bintu atari byo. Ariko dukurikije ibirego byose bimaze gutanga biraboneka yuko u Rwanda rukorakora ibintu bitari byiza ku gihugu cy'u Burundi.
Nayo abajijwe ko nimba iyo ngingo iterekana ko igihugu cy'u Burundi cikumira imbere y'amakungu, Nzeyimana yishyuye Ijwi rya Amerika ko igikomeye ari uko imvo zatumye u Burundi butitaba iyo nama zumvikana.
Turiko turikumira igihugu kiritunganije, abene igihugu bari ku kivi, ibikorwa by'iterambere birabandanya. Gusa twebwe nk'uko nyinshi bari mukuru w'igihugu yabishikirije, nidushobora kurungika intumwa mu gihugu biboneka yuko izo ntumwa zitoba zifite umutekano. Igikomeye gusa nuko twumva yuko dufite icatumye tutaja mwiyona.
Igihugu cy'u Burundi nticitavye inama iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa 21 kwezi kwa gatatu 2018. Inama ifise intumbero yo gushyira umukono ku ihanahana ry'ibidandazwa atantambamye hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yashikirije ko intumwa z'u Burundi zidashobora kwitaba inama ibera mu gihugu cy'u Rwanda, gihaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi abahungabanije umutekano mu Burundi mu mwaka wa 2015, kandi igihugu cyahonyanze amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye n'umutekano w'ibindi bihugu. Akaba yabishikirije mu rwandiko yarungikiye umunyamabanga w'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat ku wa 14 ukwezi kwa gatatu 2018 i Bujumbura. Remo Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyi nkuru nanone, mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yavuganye n'impuguke mu by'ubukungu mu Burundi bwana Faustin Ndikumana, amusaba gusesengura iki kibazo cy'ubuhahirane ku mugabane wa Afrika. Bwana Ndikumana avuga ko hari inyungu nyinshi zituruka muri ayo masezerano, ko kandi ibihugu bitayasinye bishobora guhura n'ingaruka zitari nziza ku bukungu bwabyo.
Urabona ubunyi umugabane wa Afrika bakunze kuvuga yuko warukira inyuma mu by'ubutunzi, hanyuma rero iterambere ry'ibihugu rireko riraboneka ko rihagarara ukuntu imigabane ija hamwe, ibihugu by'imigabane itandukanye bakaja hamwe kugira bagire ingufu. Hanyuma ivyerekeye ubudandazwa, ubudandaji buramaze kandi kugaragaza yuko aribwo buzana iterambere mu gihugu icarico cose, kuko nk'uwo muri Afrika bica bituma ibidandazwa byiyongera, cyane cyane ibidandazwa bita produit manufacture. Bakunze kuvuga yuko Afrika ishorera ibintu mu makungu hanze, ibidandazwa usanga bitarahingurwa, mugabe abafashwe batanguye kuja hamwe bituma batangura gushoreranira nk'ibi bya produit manufacture, donc ibyo byahinguka, ugasanga inganda rero ziriyongereye udana zariyongereye abantu bagahamwa bigatwitangura gumwizera ugwaroko ugwaruka rukakura kazi rukaja muri za kompetisi kwera amasoko abari karagenda yaguka yiyongera ugasanga rero ibidana bikorwa mu bya Afrika biko biragwira cyane ikintu gihambaye cyane icyo rero mu manama nkayi kiba akaryo ko gutangura kugira amakontakti ukabona ukashobora kwimvira ibyo uzorata nawe bizo ushobora kuzoshira imbere ibyo ufite ko avantage comparative n'ibihugu byacu hoho mu Burundi turafise nk'ibyamwa byiza amafi meza ikawa iryoshe barukera rugendo bose bakiyongera za serivisi ugasanga ziriko ziriyongera ivyo rero bica biha karyo ibihugu byo kuyugurura cyane bishobora kubonera aho bishobora kuza birahahira cyane bitwara ibidanazwa n'imitahe yabo
ndumva mwemeranwa muri make n'abitabiriye iriya nama bemeza ko iryo soko rusange rikenewe ko ari ngombwa kugira ngo ubukungu bw'uyu mugabane w'isi bwiyongere mwe murabona hari icyo mwumva Uburundi buzahomberamo
hariho ndibaza ko ibihugu bishobora kuba bya sivyo no munsi mwabo kumbure ejo bizosora kuri ayo masezerano bikaze birayafatira nibaza yuko igihambaye naho wabayasibye no munsi yogenda karaba neza kuko ako karyo nkako urabona turetse n'ibyo gaca gatuma ibikorwa bya leta by'amareta bikomaka ku by'amabarabara manini manini ibusanga by'umuyaga nkuba urabona Afrika irimaze no gutera intambwe yo kuja kujya bya Nepal bavuga ingene bashaka kuza baragira umuyaga nkuba muri Afrika rero n'abafasha Afrika bashaka kwifashiriza hamwe muri rusangi urumva rero utagiyemo kandi hari amafaranga amabanki akomakomeye cyangwa ibindi bihugu bitanga igihe ibihugu biri hamwe bifite ingufu nyinshi wowe urumva utarimo ugasanga biriko birakurengana kandi nk'Uburundi twene ibyo ukeneye cyane iby'umuyaga nkuba gikeneye amabarabara akomakomeye gikeneye za infrastructure nyinshi iyo rero ziriko zirakomera biratanga n'akazi opportunity kugwaruka niyo biri kubiruka abantu bakaronka akazi ugasanga rero nabijya z'imitahe yinjira y'abagwiza atunga ibaye myinshi mu gihugu usanga rero kidafise amikoro imitahe menshi yabikenewe cyane
kuri mwe rero murumva Uburundi bukeneye kujya muri ariya masezerano kugira ngo bwungukireho bimwe mu byo maze kutubwira ariko none kuba Uburundi butagiye muri iriya nama ngo businye amasezerano birasa nkaho ari ukwikumira cyangwa se kwiheza murumva Uburundi buzakora iki kugira ngo bushobore kuba bwahahirana na biriya bihugu 42 byasinye amasezerano
hariho ibintu bikunda guca mu ngendera n'ibihugu twamwisica icyo bavuga ngo chatuma tagenda muri iyo nama ariko y'amasezerano nk'aya sinywe kenshi hari igihe bahakarya ibihugu bitayasinye bakabiha umwanya wo kwiyumvira ntidusigwe n'iryo terambere rifatira ibihugu hamwe kandi n'Uburundi cyari igihugu gifite n'amikoro make cyari gikeneye kuraba ingene cyo guteza imbere na cyane cyane ko dufise ibintu byinshi amafi meza amakawa nziza ibya turizme ibyamwa ubundi bafise ibintu byinshi bwoshobora ushira barero kugira buze burabihahira bubirungika muri aka karere cyangwa no muri Afrika urumva rero iryo terambere ryo kugira Afrika ireke kwama aragatimengo bayihakato ibyubudana z'umengo bibiri inyuma ugasanga ni kabiri ku ijana y'urudana zabo ku isi yose byo natuba n'urugwaruka rwa Afrika ruzabaja mu bihugu byo hanze by'iburayi bitanga rugabanu kuko batakuba umwizero mushasha w'ubuduruza buraboneka ugasanga mbere n'injyane za politiki ziko zitera zigabanwa kuko abantu baronse ubuzi bagakora bakabona imyango myinshi yugura baja mu bibi na biriya baratinda bakareka guterana intuguta hagati yabo batuma bama mu muntu bw'injyane zidafise ifatiro
arakoze Faustin Ndikumana n'umpuguke mu by'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi je gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi umunyamakuru wa radio y'Abongereza BBC kuri uyu wa gatatu yahamagajwe n'ubushinjacyaha muri komine Mukaza iri mu mujyi wa Bujumbura aho yamaze amasaha arenga atatu ahatwa ibibazo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Donce aratubwira uko byari bimeze
Umumenyesha makuru Judith Basutama wi radio y'Abongereza BBC yarengutse igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo zo kuri uyu wa gatatu ari kumwe n'umushingwa manza basohotse imbere y'umushikiriza manza mukuru akukira sentare nkuru ya komine Mukaza iri muri meri ya Bujumbura ari nawe yari yabarengukishije igihe cy'isaha 5 n'iminota 45 umushingwa manza Eric Ntibandetse umumenyesha makuru Judith Basutama avuga ko yariko abazwa ku nkuru uwo mumenyesha makuru yatanze kuri BBC itariki 12 z'uku kwezi kwa gatatu
ico yariko aramubaza ko ni inkuru avuga ko yaciye kuri BBC Afrika itariki 12 z'uku gatatu uyu mwaka turimo igihe cy'isaha 8 z'umurango twebwe rero ubunye dosiye nta byinshi tubivuga ko ibyo twabajije twishuye batubwiye ko kumura zose kudutuma ko tuzorindira umutahe nkuko barabigenjeje uzo dutuma ko dosiye ikirabandanya kandi twabonye ko ukurikiye irabandanya amategeko yakurikijwe
iyi nkuru yatumye uyu mumenyesha makuru arenguka yavuga ku bijyanye n'ivyavugiwe mu nama nkuru y'umugambwe SNDD FDD kumukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agizwe ifura kandi akabimboneza yamaho mu mugambwe hamwe nuko atanumwe akuye kumwigereranya ko ariko rero umushikiriza manza Eric Ntibandetse ntiyashimye kuvuga ku bibazo umumenyesha makuru Judith Basutama yabajijwe imvo nuko urubanza rukiri mu matohozwa ariko kandi umushikiriza manza Eric Ntibandetse avuga ko atamakenga afise yihweje uko amatohoza ariko arakogwa
twebwe nta makenga namwe dufise yo abashikiriza manza barose inkuru barazikorera ko bagakora rodosiye gushika irose ico twovuga gushika ihere mugaba kugeza kwino saha twebwe nta makenga dufise turabona ko dosiye uko iri kirakogwa niko amateka bitegekanya nuwo nasarukiye ya yisigura ameze neza ntabwo bayarafise kandi koko nta vyubwo byarimwo byabazo dosiye yavyishura twebwe nico gituma tuvuga ko gushika kwino saha amakenga dufise
umumenyesha makuru Judith Basutama amazi imyaka 29 mu mwuga wo kumenyesha makuru yakoze mu maradiyo atandukanye yaba ayo mu mahanga harimwo ni radio nkuru y'igihugu akaba ari mu mboneza z'abatanga inyigisho ku bandi mu bijanye n'umwuga akaba ari n'irya mbere arengukijwe imbere y'ubutungane I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Umakuru ajyanye n'ubuzima abanyagihugu bo mu kigwati cy'amahoro cyo ku muyange wa kabiri bavuga ko bibasiwe n'indwara nyinshi kubera ubukene bwinshi bavuga ko niyo barwaye batajya kwivuza kubera ubukene ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
Abanyagihugu bagizwe n'imiryango 652 ba mu kigwa cy'amahoro cyo ku mutumba gahongore mu komine ya Bubanza baragiramiwe n'indwara nkuko bavyiganye njye ya Amerika
abantu bagume bapfa ku bwinshi bijanye nuko hari ubukene birashika aho umuntu ashobora kugwara akabura amafaranga uja kwivuza akabura n'abashobora kumujana kwa muganga
niho nambwizo ngwara murazibona
nzo rwazi rahe cyane abantu bapfa ku bwinshi ubukene
bafuye haruze
ndabaze beshi
bafatwa gute
bafatwa gwara malaria bakagwa mu nzu batakitivu cyaruguru inzara matumeze tohamba abantu
ngwaye muri mu kazanje aragwaye ararenza kwa yameza abiri emwe yafashwe na malaria kumara herere imbere kubera atakintu nakimwe yikorako yararenze yaravuze n'ikintu cyo mushikana kwa muganga
amakuru dukora wa muri yo site amenyesha ko mu kwezi kwa gatatu turimwo abantu batanu bamaze kwitaba imana icaho bitavye imana bahuriye ko nuko bose hamwe bageze mu zabukuru umwe wese yafatwa gutandukanye n'uwundi aya makuru yemeza kandi ko hakiri nabandi batari bake bari ku musego iryo rya Amerika ryashikiriye bamwe muri aba batama n'abatamakazi bari ku musego chawe ya rudefonsi n'umutama w'imyaka 55 tumusanze yicaye ku gishima ryango biboneka ko ari ndembe ntagishobora no kwambara gahuzu tumusanze yifuse ikintu kimeze nk'igitenge
ubu nduku nta kiseruka ko ntafise n'umwana agira ati yofasha
uwa shimise ngahugwa
na mahasi imyaka yose ndi kumuse kwa muganga naragiyeyo nari nk'ifise ubugyo uduhera duheze rero sinaba nkisubirayo
ubayeho gute
aha nkuro nkuru twafungura n'uza guca nkitashe nabo je ntaricha ngumuko kuko nta n'umugenzi wonka ngira ngo araza ngaha ngo akurare ndere ndabahonye ngaha ndatangara nuko
kaduza kawo kabona ko
ibihe bigoye gose sinobivuga ngo ndabishora itariki zikwiye zisohora bishyitse
uyu mutamakazi nawe afite imyaka yaba 60 we gushika ubu yibona nk'uwapfuye
arapfuye nyene ni hamwe nyene rutarakubura handagwaye ibintu byambosha amaboko amaguma ndikimuga co ngaho ndamara niyinga mu nzu bakagoma bareba ati wa mutama kazi ari cahema
hari igihe nshaka kutuma singira ikituma ndi mu nzu nduma nkazomara kabiri gatatu ata kintu sira ku munwa atahonda gikura sinkibasa gutsitasha nico gituma benshi ubona turi ko dufatwa dusatuzanira none we uzikura gatondo ririnde rirenga wandi rukuryama none wumva hatazoza akantu gatoya gatsa kaguma kajanira
naho bayeho inyakamwe bamwe batamara batamakazi kwaganiriye babenyesha ko bafise abana ariko batabitayeho
cyo nabakobwa bababiri umwe apfunze imyaka itandatu ataza uwundi apfunze indwi ataza kuraba
kuba waravyaye witeze kuzokizwa na buri kuravyara ukaba ntibaza kugarukira ko uvyakira gute yumva gute
ndetse ngaho nyene mpavuga ati Imana nibahezagirire iyo bari kuko sinovuga ngo nibagwiyo oya ndavuga ati Imana nibahezagire nuko bataza kunda no bumva bari
ico kigwati kibayimwe abantu bantaho nikora bari mu moko yose iyo miryango ifise ikibanza cyo kubakamwo gusa naho kurima bafise abakibasha mu kwisumamwo baje gukorera yo ku munsi mu ndimo z'abandi abo twaganiye batumenyesheje ko uwo bitagikunze ko aje guca amafaranga mu mirimo y'abarundi aca yugarizwa n'ubukene kubera kubaho nabi indwara nazo zishe zugurirwa imiryango abataba n'abatamakazi rero bageramiwe kubera ko batagifise ingufu zo gukora ku bwa bagamunda Joasha arongo yo site abatama no kuja kwivuza ntiborohera kubera atamakata yo kwivuriza ko bafise
abantu bagira ivyago byo kwivuza n'abantu bakuze ubushikiranganye bwo gushigikirana bwarigeze kudufasha uraduha amakarata twese kugira twivuze mugabo rero amakarata yaraheze uyu mwaka kugira aho tugeze ngaha ubu utari umuntu yeronsa hasha kanoti nta muntu umwe afise karata yo kwivurizako
ikibazo cy'abanyagihugu ku muyange wa kabiri cyaravuzwe no munama mutekano yahuje arongo y'intara ya bubanza abanyagihugu kuri uyu wa kabiri umunyamabanga mukuru wa buramatari w'intara ya bubanza Astera Nitunga yahamagariye abanyabubanza ko bafasha abanyagihugu ku muyange
ngasaba abantu bageze intwaro guhera gukora ba musantere no kubitoma kwigisha gushigikirana ibi byo ku muyange kugira ngo batamakazi bapfahabuze abaraye babishyiye twarabasabye kwegeranya imfungurwa zo gufashisha abantu nka bene tukifuza ko ngo tubwira byo mumaze kuronga kugira ngo tubifashishe pasika abantu aho nikora
mu miryango irenga 36 yo mu cyo kigwa cy'amahoro yishira ku majana 70 gusa niyo yubakiwe amazu imiryango isigaye yose iba mutuntu kwifashisha kugira gusaba ikinge igicu ku mutumbi wa Gahongore mu ntara ya bubanza Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino uyu munsi twayateguriwe na mugenzi wacu Fideli Niyongabo
urakoze Edi amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo dutangurire kuri ajanye n'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu kwezi kwa gatandatu kuyu mwaka mu gihugu cy'Uburusiya umushikiranganje jeje w'imigenderanire w'Ubwongereza Boris Johnson avuga ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arika akoresha igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizobera mu gihugu ciwe mu kwezi kwa gatandatu kwimirije ku mpamvu za propaganda nk'uko Hitler yabigenjeje mu nkino mpuzamakungu za Olympic mu mwaka w'igihumbi 1936 Johnson avuga ko Putin azokoresha igikombe cy'isi yose kugira yerekane ukugene intwaro yiwe irangwa na ruswa n'igikenye ikomeye cyane Boris Johnson yatangaje ko arondera kuvugana mu buryo bwihuti wa n'abategetsi b'u Rusiya kuvyerekeye umutekano w'abafana b'Abongereza bazoherekeza umugwi inserukira igihugu wabo mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu Burusiya umuvugizi w'ubushikiranganje ujejwe imigenderanire w'u Burusiya yatangaje ko Boris Johnson yuzuye urwango kubera ibyo yatangaje Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Kwini nguru yereke inkino yayature akinira umugwi Manchester City wo mu Bwongereza yaravuye mu mugwi inserukira igihugu wa Cote d'Ivoire uriko witegurira inkino za kivandimwe n'ibihugu vya Togo na Moldavie bivuye ku mpamvu zo mu muryango wiwe byabitegekanijwe ko yayature agaruka mu mugwi inserukira igihugu wa Cote d'Ivoire nyuma yuko asubiye ku ngingo y'uguhagarika gukinira igihugu ciwe yari yafashe inyuma y'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika co mu mwaka w'2015 yayature ntiyitavye mu kibanza umugwi inserukira igihugu wa Cote d'Ivoire uriko wimenyerezamwo ku munsi wa kabiri yarabwiye abategetsi bajejwe umupira w'amaguru ba Cote d'Ivoire ko adazoshobora kwitaba umugwi inserukira igihugu Cote d'Ivoire zokina na Togo ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mu nyuma ikine na Moldavi iminsi itatu inyuma yaho aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Dushimire injeniyeri wadufashije mu banga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeza mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.